Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ruti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Ibanga inkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB itangaza ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane mu mugambi irimo wo gusubiriza inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5.
Kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu cyitonderwa cyane rwose. Mugabe icyo no kumenyesha ni uko ubutuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane rwose. Kuyaharura noba ndabeshye kuko abantu baguma bahinduza.
Uyo ni Robert Bellarmin akinoni ajezwe guhanahana makuru mu Banki Nkuru y'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryijejwe indero ubumenyi n'imico. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryijejwe indero ubumenyi n'imico. Thomas Kamirinda arabandanya iyi nkuru.
Uyu munsi umuyobozi mukuru wa UNESCO umutegarugori Audrey Azoulay yakoranije inama y'abahagarariye ibihugu byose uko ari 193 muri UNESCO, abamenyesha ko guverinoma ya Amerika yamwandikiye ku mugaragaro imumenyesha ko izagarukamo mu kwezi gutaha kandi ko izishyura n'ibirarane byose by'imisanzu yayo. Amerika na Isirayeli bahagaritse imisanzu yabo muri UNESCO mu 2011. UNESCO imaze kwemerera Palestina kuba umunyamuryango. Icyo gihe Amerika yatangaga 22% by'ingengo y'imari yose ya UNESCO. Ubwo yavagamo mu 2018, Amerika yari ifitiye UNESCO imyenda y'amadolari miliyoni 542. Ubu yaramaze kugera kuri miliyoni 619. Azoulay, umufaransakazi w'umuyahudikazi, yagize uruhare runini mu gucubya umwuka mubi wa politiki, bitumye rero Amerika isubira muri UNESCO. Uretse ibyo, Amerika igarutse muri UNESCO kuko yasanze urubuga yasize rwarigaruriwe cyane cyane n'Ubushinwa, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika wungirije John Bass yabitangaje.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg ejo ku munsi wa mbere yarasezeye Perezida wa Amerika Joe Biden. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa cyenda. Stoltenberg wahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvège yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Manda ye yongerewe inshuro 3. Abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN bazatora uza musimbura mu nama yabo izaba mu kwezi gutaha i Vilnius, umurwa mukuru wa Lituania. Ntaho byanditse mu mategeko ya OTAN, ariko mu myaka 74 imaze yagize abajenerali babagaba b'ikirenga b'igisirikare cyayo bose b'Abanyamerika, naho abanyamabanga bakuru bose nabo ku mugabane w'Uburayi. Stoltenberg niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi bose 12 bamubanjirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ijambo rikomeye mu guhitamo abayobozi ba OTAN kubera ko ariyo itanga abasirikare benshi n'imari nini kurusha ibindi bihugu. Muri urwo rwego, President Biden yakiriye mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe wa Denmark, umutegarugori Mette Frederiksen, umwe mu bashobora kuba bakandida. Frederiksen aramutse atowe yababaye umugore wa mbere na mbere ubaye umunyamabanga mukuru wa OTAN. Nyuma ye, President Biden yakiriye kandi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak, wasabiye uyu mwanya Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu Ben Wallace. Ababikurikiranira hafi bakeka ko hashobora kuboneka n'abandi bakandida byibura 6, 5 muri bo n'abagore.
ONU iratewe impungenge n'ifatwa ku bwinshi ry'abimukira hamwe n'abarondera ubuhungiro muri Libya. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Oriane Itanishaka.
ONU yabitangaje ku munsi wa mbere ivuga ko muri iryo fatwa ry'ingenzi n'abarondera ubuhungiro muri icyo gihugu harimo imvugo n'urwanko bishingiye ku macakubiri. Umuryango mpuzamakungu utangaza ko inzego za leta zimaze gufata abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abana bakura mu mayira mu ngo zabo canke mu bigo bivugwa ko bikora urudandazwa rwa kiremwa muntu. ONU ivuga ko benshi muri bo ari abana hamwe n'abakenyezi bibungenze bari barashizwe mu nyubakwa zirimo abantu insinzi kandi hatameze neza. Abandi bihumbi n'ibihumbi barimo n'abari barinjiye muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko baregeranyijwe hamwe ku bwinshi barirukanwa. Mu ndwi iheze abategetsi mu buseruko bwa Libya barirukanye ingenzi ibihumbi n'ibihumbi muri Misiri mu rugendo rw'amaguru. Ku mugwa mukuru i Tripoli igipolisi cyararungitse mu mayira y'igisagara akoraniramo ingenzi ziriko zirondera ubuzi. Naho umutekano ari muke muri Libya aho ubutegetsi butemewe cyane kandi imigwi yitwaje ibigwanisho itegeka ibice binini by'ubutaka icyo gihugu kirimo ingenzi zingana n'igice cy'umuriyoni. Bamwe muri izo ngenzi bajayo barondera inzira yo kuja mu bihugu bya Buraya, abandi bakarondera ubuzi mu gisata cerekeye ibitoro.
Mu gitero c'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Kodeko bakoze mu ikambi y'abataye izabo mu ntara ya Ituri mu seruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu masaha ya kare yejo ku munsi wa mbere. Ibindi kuri iyi nkuru na Oriane Itangishaka.
Ibiro vya ONU bijejwe umutekano muri Kongo vyatangaje ko abantu barenga kuri 45 bagandaguwe mu ikambi y'abataye izabo mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokrasi ya Kongo. Umugwi Kodeko uvuga ko uharanira ugukorera hamwe mu iterambere umwe mu migwi ikorera mu gace k'ubuseruko bw'igihugu kasinzikajwe n'intambara niwe wishe abo bantu mu ikambi ya Lala nk'uko bishikirizwa mu itangazo ry'ibiro by'inteko za ONU MONUSCO. Umuhari Kodeko uvuga ko wariko ukingira inyungu z'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu basanzwe bafitanye amatati n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema. Abagwanyi b'uwo mugwi baramaze kwica abanyagihugu bo mu ntara ya Ituri amajana n'amajana mu gihe bamaze gutuma abandi ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo nk'uko bitangazwa na ONU. MONUSCO imenyesha ko abarenga 45 bishwe abandi 10 barakomereka muri icyo gitero. Abategetsi ba ONU muri ako gace bavuga ko bariko bakorana n'abategetsi b'iyo ntara mu gukomeza umutekano muri ako karere. Ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko abagwanyi bishe abantu barimwo abagore n'abana bakoresheje inkoho n'imipanga. Abandi bantu 12 baturiwe ari bazima nyuma yaho amazu yabo aturiwe.
Mwana nyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet we akabarungu radio yacu VOA akabarungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere kiriyaga binini. Leta y'u Burundi iragabisha gufunga abavunjayi bose mu gihe batokurikiza ibiciro byashinzwe. Eroje buri kaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Kuri uyu wa mbere mushikanganje wa mbere w'u Burundi Javendera ko buca yakoranije abavunjayi. Iyo nama irimo kandi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Kwabwira barabire hamwe yo kuntu igisata cyo kuvunja amafaranga cyifashe muri kino gihe mu Burundi. Imbere yo gusohora amenyesha makuru mu nyuma kanasohora abavunjayi amaze kwihererana n'umukuru wa BRB Javendera ko buca yagabishije abavunjayi ko ashobora kuba tamumbuto
kini kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga nahubwo n'igihugu kitakibaho. Nizera neza yuko abasanzwe basamabiro dushanje ibyo bari bamaze imisi bakora babisize ajya kwirenda n'umunsi mwinjiye ngaha kwa Ntare urashaka kuzova ngaha kwa Ntare uca mwinjira ku musaza nta kibuza na kimwe. Igihugu ntigikinirwa ko igihugu kirakingirwa igihugu kirashyigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira. Nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi ibibaho. Mbe mwabonye igikorwa twagifashe mu minwe kubera ko twabonye yuko Berbe muri ko muyigira umenga mu mukino w'abana iyo bikashikaje. Uno munsi tuza kuva ngaha ihagaze ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'icyamategeko avuga uko ibanki nkuru ya Repubulika yabibasabye. Wemera gutonda tonde utemera gutonda nawe akure makarenge.
Umushinganje wa mbere yatangaje kwa neza kwa mazu yo kuvunja amafaranga afite abo yitirirwa atari beneyo maze asabashimitse abayajejwe kwiyubara.
Buri ntumwa kundazi neza yuko amabiro dushaje mu gusatara iwacu mugabe kizokorwa cyose ni kugahanga kanya uwo muserukira ikoso uzokora tuzo kwega wewe kuko ikosa gica hano tuzakubihanira patro wawe ibete de representare ga naye mabirodo shanje mugabo tubaze kunyima yanyu hinyikije abandi bana tubanze tumenye neza yuko ibyo bizodushikira kuri amategeko twahunyanze bizogora nari gihe nujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umujyango wawe nibaza ko atamwana ari ngaha ashobora gukora mu muriro yabonye ku muriro turira uza kukoramo nawe yabonye kuturira guhera umunsi wese.
Abaturuki amazu yabunjaye ntibashimye kugira icyo babwiye amenyesha makuru bari kukirimba cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura asanzwe hari ibiro by'umushyikirangaji wa mbere eka nabijwe rya Amerika ryagerageje kurondera bashimye kwinumira ariko Lieutenant Colonel de Police Moise Nkunziza muvugize w'ibiro by'umushyikirangaji wa mbere yatangaje ivyumvikanywe ko
basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mvamakungu adakora igikorwa cyo kuvunja inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi itatu iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500,000 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu. Inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana 50,000 by'amadolari canke by'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwi imwe iyo nzu izoca ifutwa. Amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze les établissements de transfert monétaire zahagaritswe zagateganya
mundu bihezi banki nkuru y'igihugu yakuyeho ikoreshwa ry'amanoti ya kera y'10,000 n'5,000 aba mu Burundi bafite kugera ku 17 ku kwezi kugira ababikuye ko amanoti ya kera. Mu mpera z'indwi iheze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yongeye kugabisha Abarundi kuri iki kibazo
amadolari yenda y'inoti nayo arukwikigihugu rangira imarira hano reka nabo bose abari kwagiriza aho ngo bafatanye bahari niko ndabivuga ntabyo ni periode de grace nta amadolari yenda mu ntoki gusa idolari iba muri banki n'ufite miliyoni 10 z'amadolari ubugeni nazikorera zizane muri banki ku ikonti yiwe hari hasi hasi
haraheze indwi zibiri abavunja 9 bo mu ntara ya Rumonge n'umwe w'imakamba mu manuko y'uburengero bw'u Burundi bafashwe bagirijwe kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi. Sentare y'intara yabahanishije ihadabu ry'100,000 kuba mu Rumonge no kwakwa amahera yose basanganywe uko ari 10 hari ku 30 ukwezi guheze mugabo parake yarungururije iyo ngingo n'ubu bakaba bagifunzwe. Mu kwa kabiri 2020 amazu yo kuvunja amafaranga yarugawe kugira hasubirwemo kuntakora mu ntumbero yo kutarenza 15% y'inyungu yasubiye kugurura mu kwezi kw'icumi mwaka uheze. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Ibanki Nkuru ya Repubulika ya Burundi BRB itangaza ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane mu mugambi irimwo wo gusubiriza inoti z'ibihumbi 10,500 igenekerezo rya 17 uku kwezi. Iyo sango ntabanduka yo gukoresha inoti z'ibihumbi 10,500 zahora zikoreshwa muri icyo gihugu. Mu kiganiro Robert Berame bakinoni ajerwe guhanahana amakuru muri banki y'Uburundi yagiranye na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe yahumurije abatariko baroroherwa kuguza inoti zigiye gusezerwa mu Burundi yongera asigura igituma inoti za kera zigiye guhindurwa.
Hari hamaze imisi hari ibimenyetso vyerekana yuko hariho amafaranga ataboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata c'amabanki hakibonekeza kandi ikena ry'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 umva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% z'amafaranga 5,000 n'10,000 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki.
Ivyo bice 60% vya 5 n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka mumaze kugaruza ayangana gute aye yari kwarinja amabanki hari bitigiri muri aronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako.
Eka Vianne sukugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa mu gifaransa bayitango bien propre à la circulation ala mafaranga atagikwiye gukoreshwa ntasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye aho rero bigeze kuva itariki indwi ama banki yatangura kuzaraza gutora inoti bazabazijyana aho bakorera bakaziha n'abagenzi babo.
Aya maze kugaruka ama banki kugira ngo azoce akoreshwa iby'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe n'ibintu byitonderwa cyane rwose mugari cyo kumenyesha nuko ubutuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane rwose amaze gusubitswa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane rwose niko ndacyo zinga mugabo kuyaharura no ba ndabeshe kuko itigiri biguma bitsa baguma batsa abantu baguma bahinduza mvuze ngo baguma bahinduza ucume ngo mbaye abantu ngo nimuze muri rukanga muhinduze oya noti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko abantu babwizwa kuguma bazikoresha kuko ko ikiringo cyazo ibanki yavuze kikirarangira kitorangira ku munsi wa gatandatu
bamwe mu banyagihugu harimo nko twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari kubaroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu banki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababitsa muri Copec nawe nyene bikamera gutyo mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baronse amashasha n'ivyaha igabelama
iyo mirongo nubwo ngo abantu nibayiteko mu gihugu hari amabanki n'amashyirahamwe yo kutiganya no kuguranana afise amashami arenga 500 ushobora no kurihinduza hamwe ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracyafise uburenganzira bwo gukoreshwa abantu nibo bavuga ngo ntibo kwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngoje kuyahinduza kuko abandanya agikora natwe nyine ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacuiriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafise ubushobozi bwo gushika ari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kwa gatandatu numva rero atanzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi uze muraraba ntihagire abantu banki izo noti kuko bazoba bakoragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagize ibitandukanye harimo nko guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanzwe ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane
hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza aya mafaranga bizogenda gute
nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo atarayahinduza kuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ari mu cyicaro cyayo iBujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu
Belarme Macino ni mujeje guhanahana makuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB twashimire kuri kano kanya mu hajuri ya Amerika
nane ndagushimire cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko bobandanya bakoresha izo noti atamusunika no atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifise ndabashimiye cyane rwose
mu Rwanda sentare nkuru ya Huye yaraburanishije urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyezi aregwa ibyaha bya genocide ejo kuwa mbere umucamanza yumvirije amasura ari mu wahoze ayoboye gendarmerie muri prefecture ya Butare Eric Bagire ubusara duha inkuru y'imvaho
umutangabuhamya wabimburiye abandi ku ruhande rwashinjuye Madame Beatrice Munyenyezi kuri uyu wa mbere ni bwana Siriyake Habyara Batuma yinjiye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankando y'irozi iranga abafungwa uyu mutangabuhamya yabaye umukuru w'umutwe w'abajandarume mu gihe cy'imyaka hafi itanu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare avuga ko ibiro bye byari tumba ku batazi Butare ni hakurya gato ya kaminuza yabwiye urukiko ko yavuye Butare ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane 1994 agiye i Kigali ku rugamba bahanganye n'abari abarwanya b'inkotanyi. Uyu mutangabuhamya avuga ko atazi uruhare urwo rwose Madame Beatrice Munyenyezi yaba yaragize muri genocide yakorewe Abatutsi. Avuga ko amuzi nk'umukazana wa Maurice ntaho bari, kandi ko yajyaga gufatira agacupa muri hoteli Ihuriro ya ntaho bari. Ubushinjacyaha buvuga ko yakorewemo ibyaha byibasiye Abatutsi. Habyara batuma avuga ko imbere ya hoteli Ihuriro hari bariyeri, ariko ko yabagirinzwe n'abagabo gusa nta mugore wayibagaho. Nimwe muri bariyeri ubushinjacyaha buregaho Munyenyezi ko yazigeragaho ahetse imbunda anazitangiraho amabwiriza yo kwica no gusambanya Abatutsi kazi. Avuga ko yavuye i Kigali mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu 1994 asanga amabariyeri atakiriho muri Butare. Asubiza ku bibazo bya Munyenyezi, Habyara batuma yavuze ko nta musivile washoboraga kwinjira mu kigo cya gisirikare cyangwa cya jandarumori ahafata ibikoresho byo kwicisha. Uyu yanavuze ko muri icyo gihe nta musivile washoboraga gutanga amabwiriza ku basirikare cyangwa ku bajandarume. Avuga ko yakuriye jandarumori kuva muri 87, nyuma y'imyaka ibiri akajya mu Budage, aza kugaruka muri 90, asubira mu mwanya w'akazi kugeza muri 94. Habyara batuma yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko yamenye Munyenyezi bwa mbere kuva mu 1993. Yemeza ko yamenye amakuru y'urushako rwe kwa ntaho bari, ko Munyenyezi yashakanye na Sharomu ntaho bari, bamenyaniye mu mashuri Gitwe. Uyu mugabo wari ukuriye jandarumori muri Butare avuga ko ku munsi wakurikiye ihanurwa ry'indege yari perezida w'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana yakunze kwita President Sacré, aribwo muri Butare batangije amabariyeri. Asobanura ko ku isonga bashinze zari zegereye ibigo bya gisirikare na jandarumori, nta musivile wemereye kuzirinda. Gusa uko ibintu byarushagaho gukara, uyu mugabo akemeza ko haje no gushingwa izindi zarindwaga n'abasivile b'interahamwe. Ati nabonaga ari abantu b'insoresore basaga n'abanyoye urumogi. Akavuga ko mu gihe yabereye Butare nta mugore yigeze abona kuri bariyeri. Ku nama yabereye Butare yaba yarahuje inzego z'umutekano yiga ku bihe bidasanzwe igihugu cyarimo bitegura kurwanya uwafatwaga nk'umwanzi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko bitashobokaga ko Munyenyezi yayitumirwa ari umusivile. Ati ubwo se yari kuyigaragaramo mu ruhe rwego nkande encarte doki mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu yemerewe urukiko ko mu gihe yari yahamagajwe i Kigali ataba yaramenye igihe ubwicanyi bwatangiriye i Butare. Akavuga ko akihava yasimbuwe ku mwanya wa jandarumori na Majoro Alfred Rusigariye. Gusa agashimangira ko asubiye i Butare yasanze amabariyeri atakiriho. Undi mutangabuhamya urukiko rwumvise ni uwari Ajidan Chef Emmanuel Rekeraho. Uyu nawe wari mu iroza yemeza ko ariwe washinze amabariyeri mu cyahoze ari Butare kuva ku mupaka wa Kanyaru kugera ku mbibe z'icyahoze ari Perefegitura ya Gitarama. Yabwiye urukiko ko atarazi Munyenyezi, kandi ko atari kumuha inshingano zo kugenzura amabariyeri kuko hatari habuze abagabo kuziha. Bitandukanye no muzindi imanza ku bandi bafungwa bava mu mahanga baza kuburanira mu Rwanda, mbere y'uko batanga ubuhamya bafunzwe batanga ubuhamya bwabo, urukiko ruba rugomba kubanza kubabaza ibyaha bafungiwe n'ibihano bakatiwe. Amategeko y'u Rwanda ntiyemerera bakatiwe gufungwa ubuzima bwabo bwose gufatwa nk'abatanga ubuhamya, cyane muri zimanza za genocide. Ni mu gihe haba ku ruhande rw'abashinja n'abashinjura muri urubanza rwa Munyenyezi hagenda hagaragara abatangabuhamya bakatiwe burundu. Inteko iburanisha irabafata nk'abatangabuhamya, mu gihe mu zindi manza bafatwa nk'abatangamakuru. Nk'abatanze ubuhamya bushinjura kuri uyu wa mbere, bombi bahamijwe ibyaha bya genocide bakatirwa gufungwa burundu. Amategeko agateganya ko iyo umuntu yafashwe nk'umutangamakuru icyo gihe nta narahirira amakuru abagiye guha urukiko. Hagati aho uruhande rwa Munyenyezi ruvuga ko rubangamiwe no kuba hari ubuhamya buvugirwa mu rukiko ariko ntibugaragare mu nyandiko mvugo z'ubwanditsi. Urukiko rwategetse ko uruhande ruregwa ruzabigaragaza mu nyandiko, urukiko rukazabisuzuma rukabifataho icyemezo. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kabiri, urukiko rwumva batanga buhamya bashinjura. Bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Inama nshinga amateka y'u Burundi yaraye yemeje integuro y'ibwirizwa igena amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2023. Thierry Vendayishimiye araduha inkuru y'imvaho.
Amafaranga yemejwe arenga miliyaridi 324, ni ukuvuga ko yiyongereye ko ibice birenga gato 46% kuyakoreshejwe mu mwaka w'2022 ushiriwe 2023. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima niwe yagejeje iyo neguro y'ibwirizwa ku bagize inama nshingamateka mu ngoro y'amakoraniro ejo ku munsi wa mbere.
Ikigize cyegeranyo cyane n'ingamba z'amafaranga zo gukoresha umwaka w'2023 ushyiraho 2023
masaha ashira isaha zitatu z'ijoro abagize inama nshingamateka batoye ijana ku ijana iyo nteguro abashingamateka bagera ku ijana na cumi na batandatu baritoye bose uburongoye inama nshingamateka ni Daniel Gerard Ndabirabe
kugira ngo dushobore kwemeza amahera igihugu kizokoresha mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ushyira umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane tugitoye ijana ku ijana reka noneho tudode kuko birakwiye kandi biratunganye
naho biruko abagize inama nshingamateka bashikiriza amakenga bafise kuri ibyo biharuro by'amafaranga ategekanywa kuzokoreshwa aha bashingira ku mafaranga abandanya kuduzwa mu nteguro y'amafaranga akoreshwa mu bikorwa bya leta aba ni bamwe muri abo
usanga tuzi ko aktivite yose ifise integuro y'amafaranga kandi leta ibasohokera ku mezi atatu nagira rero kumbure aze kuduhumuriza atwereke ko atakizopfa ko ubwo buryo buzabuhari kugira ngo ibikorwa igihugu cifikirije ko bitazohava bugira ingorane kubera ibidafise
iyi strategi niyo yanaye amakenga kuko dusanzwe dufise endettement iriyo nini tugiye yo kuyongera ku yindi hamwe n'amadeni kusaba hanze kumenya ngo bizokora byari byiza projet d'obligé imeze neza gusambije akaramamisi kandi izotorera umuti ibibazo twari dusanzwe dufite aha mu gihugu mugabo izi solution urupare aso deficite numva zitoroshe
umushikiranganji Odase Niyonzima yishura kuri ibyo bibazo yamenyesheje ko hari inzira zateguwe zizovanwamwo ayo mafaranga ku buryo atakizopfa
umurinda ko atakizopfa kubera iyo deficite aha muri bije iyi deficite turerekana ingene izoba finanse hariho ini large parti iba finanse par l'endettement intérieur ni nko kusubira ku rugero condition des émissions tuba dusanzwe zihari haba twebwe muri bije turi amayetere haba tukagira des nouvelles émissions rero ntakizopfa ubwanjye bigenze ngo twabiteguye muri bije nta kintu cyopfa byateguye byose bishobora gukorwa nk'uko ko byose icyo cyo kirafite ikintu kizavuga n'amafaranga afite inyungu zo kwinjira n'andi afite inyungu zo gusohoka
ijwi rya Amerika yavuganye n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwarimu muri kaminuza niyo ngabo Gilbert nawe avuga ko iyo nteguro y'ibwirizwa rigena amafaranga leta izokoresha atacitwaye kuri we igikenewe no kuyishyira mu ngiro ahatanga akarorero ko hari ibyari biteganijwe gukorwa mu mwaka uheze ariko bitakozwe birimo ikorwa ry'amabarabara n'ibindi bityo hagomba gushyirwamo ingufu bikanakurikiranwa
kenshi wasanga ari ibitagiye mu ngiro yaba ibyerekeye imigambi bigaca ca leta cyangwa ifashijwe n'abasanzwe bafasha Burundi kumva yuko imigambi cyane cyane no kwerekana yuko izokora igisoko cyo hejuru akaba umubwiye kuraba nk'abinjye bagiye baravuga kuyaga nkuba ibikorwa byiza kuko byaheze kwa ajya amabaraje yamwe dusangiye na Tanzania n'u Rwanda ya Rusumo nanza ko ari byinshi byahinzwe zishobora guhita mu ngwe ko wa amazeke n'amabara menshi nibaza ko yatanguwe muri abo ukomeye nga atarahera naho umuntu yavuga akarorero nk'iribarabara rya Ellen Truwa
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushiri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amafaranga yategekanijwe gukoreshwa yarenga miliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo icyenda na rine nayo yari yadugijwe ku bice birenga mirongo ine ku ijana kuyo mu mwaka wabanje kuri ubu yongerewe gushika ku bice birenga mirongo ine na gatandatu ku ijana umushikiranganji yerekanye ibisata bimwe bimwe biza ubwa mbere mu ikoreshwa ry'ayo mafaranga aha twavuga nk'igisata c'abakozi n'akazi inyubako amagara y'abantu gutanga akazi mu gwaruka hamwe n'inzego zijejwe umutekano w'igihugu no kwivuna abansi inyuma y'uko inama nshingamateka yemeje iyo nteguro izotijanwa mu nama nkenguzamateka iherukire kwemezwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Njuti mwari mudu tezamatwi, aha, nihili gani rovita chubigaru kie, turabashimia chane kumwa hisemo gukuri kilizwi ya Amerika. Turabashimia kani na wagenzi wa chugo sebagizuru hara, mribi, bigani, kuri mikro mwari kumwe na anje fideni yongabu. Mugivi hevziza, mwanda nyakumbiriza radio yanyu, izwi ya Amerika.